Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lisamyanya i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda mwanamutse nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Munikije.
Kwa saba ngatwe gabarefije kuba babagira neza bo dufashe bakaduhuyungira bakatugirira amashiramo tuzanikira ku imboga tukaba tukiyungunganya nk'abandi. Ubuye muri imisi ya mezi ukozi kumuranira akazi keshi ndagazira boneka imana yatwibutse.
Uyo ni mufasoni w'impunzi mu kampi ya Rusinda mu gihugu cya Kongo ari mufasoni wakora urudandazwa rw'ifi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda, inkuru yerekeye twigoro two gukinga abanyagihugu ikiza cya Ebola muri Kongo, hamwe n'inkuru yerekeye rusansuma makampi impunzi muri Kongo. Turazira kwa ko mu kanya kari imbere. Rekariko dutangurire ku makuru wavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wa Charlotte Bigirimana.
Urakoze Frederic, ndamutse n'abariko baratumviriza muri aka kanya. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ubwicanyi hakoreshejwe inkoho bwabaye mu bibanza bibiri bitandukanye bwahitanye abantu 29, abandi batari bake barakomereka, mu gihe abategetsi bakibandanya kurondera imvo zatumye ubwo bwicanyi buba. Perezida wa Amerika Donald Trump ejo ku munsi w'Imana yategetse ko amabendera yose y'igihugu ku nyubakwa za Leta amanurwa gushika hagati mu minsi 5 nk'ikimenyetso cyo kunamira abahitanywe n'ubwo bwicanyi mu gisagara cya El Paso muri Leta ya Texas, hamwe na Dayton muri Leta ya Ohio. Umugabo w'imyaka 24, Connor Betts, yitwaje inkoho yararashwe n'igipolisi mu gatondo ko ku munsi wa Mungu kakare, haciye umwanya uri munsi y'umunota acucagiye amasasu mu micungararo y'inzu y'ubutambiro mu gisagara cya Dayton muri Leta ya Ohio. Uwo mugabo yishe abantu 9 barimwo mushikiwe, abandi 27 barakomereka, bane muri bo bakaba barembye cyane. Ubwicanyi muri Leta ya Ohio bwabaye haheze amasaha 13 mu kindi gisagara cya El Paso muri Leta ya Texas, hafi y'urubibi Amerika ihana na Mexique. Uwundi mugabo yitwaje inkoho yishe arashe abantu bashika 20, akomeretsa abashika 26. Abategetsi bavuga ko bariko baratohoza ko bwo bari ubwicanyi bushingiye ku rwanko ku bo mu bwoko bw'abafise amamuko mu bihugu bya Amerika yo hagati bavuga Ikiyespanyol. Ubwicanyi muri El Paso na Dayton bugize ubwa 2021 buhitanye benshi muri uyu mwaka muri Amerika, nk'uko byaturukanijwe n'itorokanizo ry'amakuru muri Amerika Associated Press, ikinyamakuru USA Today, hamwe na kaminuza ya Northeastern mu gisagara cya Boston. Muri Sudani naho abasirikare bari ku butegetsi ibyimfata kibanza hamwe n'urunani rw'abakoze imyiyerekano barasinya amasezerano yo gusangira ubutegetsi ku munsi w'Imana ejo. Izo mpande zibiri zizosinya kandi amasezerano yo atangaza ibwirizwa shingiro rishya ku itariki 17 z'uku kwezi k'8. Umunsi ukurikira abagize akanama karo kazorongora igihugu ibyimfata kibanza gushika ku matora bazoca batangazwa, nayo ku itariki 20 z'uku kwezi nyene umushikiranganji wa mbere azogenwa, hanyuma inyuma y'iminsi 8 abagize Leta nabo bazoce bashigwa ku mugaragaro. Igihugu cya Irani cyarafashe ubwato bw'ibitoro bw'abanyamahanga hamwe n'abakozi babukoramwo indwi mu kigobe cya Baperesi mu ndwi iheze, nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru ku munsi w'Imana. Bwize gatatu abasirikare ba Irani bafashe ubwato mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe, ariko Irani ntiyashikirije izina ry'ubwo bwato bwafashwe ndetse n'ubwenegihugu bw'abari muri bwo. Igisirikare cya Amerika kigwanira mu mazi kiri muri Bahrain nta makuru cyatangaje cy'ubwato bwabo bwazimiye, mu gihe Ubwongereza nabo buvuga ko ubwato bwabo bwose muri ako karere bukwiye. Muri Afghanistan, bisi yari itwaye abakozi ba televiziyo yigenga muri icyo gihugu yaraturikijwe na bombe, bayiteze ko hafa abantu 2, abandi 3 barakomereka, bose na basivile, nk'uko byashikirijwe na Nasrat Rahimi, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri icyo gihugu cya Afghanistan ejo ku munsi w'Imana. Nta muhari uriyitirira icyo gitero, ariko si ubwa mbere abamenyesha makuru bicwa n'imihari y'iterabwoba muri icyo gihugu. ni mu gihe mu kwezi kwa gatandatu abatalibani bagabishije ibimenyesha makuru muri Afghanistan ko mu gihe bito hagarika kuvuga ivyo muhari wise amajambo yankiriza bazokwibonera ko gushika aho mwaka kugeza ubu abamenyesha makuru indwi baramaze kwicwa n'abatalibani muri Afghanistan nkuko bishikirizwa n'amashirahamwe avugira abamenyesha makuru muri ico gihugu.
Urakoze Aloise kumakuru hije kudushikiriza. Tuyote shutine se kumukamula bandanya kumbiza ilajo hijwi ya Amerika isame anirai Washington DC bukirundi na mukiangwanda mushawa kandi kudukulikira kukiwanza tukwandikira kwa makuru wewewe akaburungu radio achu vewa akaburungu kom
Juanyu muunhara Juanyu muunhara
Nikigani roki wa shikiriza makuru avugwa hanini muunhara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Juanyu muunhara
Nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Juanyu muunhara ni cyanyu.
Aya makuru yatanguye kunkurivuga ko Perezida Museveni wa Uganda yatangaje ku kibazo kiri hagati ya Uganda n'u Rwanda kiriko kiratorerwa inyishu mu biganiro hagati y'abatetsi b'ibyo bihugu uko ari bibiri. Bwabaye bwa mbere Museveni avuga ku matati amaze igihe kirekire hagati y'ibyo bihugu. Ni inkuru ya Natius Bahizi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kampala mu gihugu cya Uganda.
Ukurikije Perezida Museveni, ikibazo cy'ubutumvikana hagati y'igihugu cya Uganda n'u Rwanda kirimo kuganirwaho ku rwego rwo hejuru kandi yizeye ko kizabonerwa umuti. Ibi Perezida Museveni yabivugiye mu karere ka Kigezi gahanye urubibi n'u Rwanda, aho yari amaze hafi icyumweru cyose akangurira abaturage ku bijyanye n'umugambi wa leta w'ubukungu ugamije guhindura abanyagihugu bose abakungu biciye mu buhinzi n'ubworozi bya kijyambere. Kuvuga kwa Perezida Museveni ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi byabaye ubwa mbere kuva aha ayo matati yatangiriye, bitewe n'ikibazo yabajijwe n'abanyamakuru ku gihombo abacuruzi baturiye imipaka bagize kuvaho u Rwanda rwahagarikiye ibicuruzwa bya Uganda kwinjira muri icyo gihugu rugafunga umupaka warwo munini wa Gatuna ndetse rukanabuza n'abaturage baho kongera kwambuka muri Uganda, byateye ingaruka ku mibereho n'ubuhahirane hagati y'abaturage b'ibyo bihugu byombi muri rusange.
Taro inshallah tuyuntu iganira na bemezo ba Rwanda ibiri byahuye tukagenda twaza.
Ati kubijanye n'umupaka turimo kuganira n'abayobozi b'u Rwanda. Mu minsi ishize twagiye Angola turahaganirira kandi turacyakomeje n'ibiganiro kugeza ubwo ikibazo kizakemukira, kuko ntacyo bitanga kwirirwa mu binyamakuru uvuga gusa. Icyangombwa ni ukureba ng'iby'umupaka birakemuwe. Nicyo cyantwaye Angola mpura na Perezida Kagame hamwe na Perezida wa Angola n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubiganiraho.
Kugana kuri Kagame n'abanda ba Kongo no Angola twagamba kigambo iki.
Nkuko yirinze kugira icyo avuga ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi, ibyo Rwanda rushinja Uganda hamwe n'iby'ibinyamakuru byo mu Rwanda bimwandikaho kuva aho iyo matati yatangiriye, Perezida Museveni n'ubundi nta bindi yavuze birenzaho. Nibyavuye mu nama yagiranye na Perezida Kagame w'u Rwanda ubwo baherutse guhurira Angola ntibiraje ahabona. Bityo akaba abantu benshi bakurikiranira hafi politike iri hagati y'ibihugu byombi n'abaturage bahomba kubera ikibazo bakiri mu rujijo. Nyamara ariko iyo nama ya Angola imaze iminsi mike ibaye, abashinzwe umutekano hano muri Kampala baje guta muri yombi abanyarwanda 40 bari mu nama mu rusengero rw'abanyarwanda ruba hano Kampala, bashinjwa gucura imigambi yo guhungabanya umutekano wa Uganda n'ubu akaba akiri mu maboko y'abashinzwe umutekano. Kubijyanye n'ubucuruzi naho bisa nkaho bitazakemurwa vuba, dore ko ministri wa Uganda ubushinzwe Emilia Chambade aherutse kuburira abanyayuganda bari basanzwe bacururiza mu Rwanda kuba bibagiwe isoko ryaho bagashakira amasoko mu bindi bihugu. Nibutse ko amatati hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi kandi bisangiye amateka maremare yatangiye ubu Rwanda rwavuze ko ubutegetsi bwa Uganda bushyigikira abarurwanya hamwe no gufunga abanyarwanda baza muri iki gihugu ndetse no kubakorera ibikorwa by'icyarubozo. Ibyo gutegetse bwa Uganda buhakana bwivuye inyuma buvuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda batuye kandi bagakorera muri Uganda ari nta kibazo, ahubwo ko hari abaza mu gihugu bafite imigambi mibisha barimo intati z'u Rwanda ziza guhungabanya umutekano wa Uganda, ngabo akaba ari bafatwa n'amategeko ndetse bamwe akaba bari imbere y'ubutabera. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignacio Sabahizi urakoze abafaso ni umukampi irusenda mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacuruza ifi zirimo indagara bavuga kudandazwa rwabo rugeramiwe kubera kura utuyungiro two kwanikira ko indagara ni inkuru y'umumenyesha mukuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Gabo ari irusenda.
Igeze ku kivugo cya Rusenda kiri mu grupu mabararo noro sekiteri ya Tanganyika uhasanga abagore mu nkambi yo mu Rusenda no hanze yayo bakora ubucuruzi bw'indagara n'imikeke. Kundimana Adija na Clementine muhawe n'Imana ni bamwe muri abo bagore twasanze bari kwanika indagara kutuyungiro, abandi nabo bari kuzanika ku micanga bitewe n'uko umusaruro wabaye mwinshi muri kuno kwezi k'umunani ariko baburaho bawanika.
Kibazo cyo twanikira indagara turabona twanikira ku bindagara imana ari yatufaze ziko ziraboneka twanikira ku micanga tukabura ubunyungiro bwo kwanikira imboga. Nka twega barafije imana ari yatwibutse twarangura ariko tugufise kibazo cyo twanikira. Kwanikira ku micanga ntibigenda neza kubera ziba ziri ku micanga nimukuzijya usanga zibabaza mu menyo kubera umucanga. Kwasaba nka twega barafije kuba bagira neza badufashe bakaduha ubunyungiro bakatugirira amashyirahamwe tuzazanikira ku imboga tukaba tukiyungunganya nk'abandi. Ubuye muri iyi minsi yamezi y'ukwezi k'umunani akazi kenshi indagara ziraboneka imana yatwibutse.
Imboga zirapfa nyinshi ngaha ku Itanganyika bibuga bikaba bito aho twanikirira ubujungiro hakaba hato bigasaba yuko twanikira hasi ku mucanga. Indagara zo ku mucanga zigira ikibazo kubera twanikiye ku mucanga cyazizamo imisenyi.
Ngenda kuri yo Bosco nawe ni umurobyi w'umurundi ukorera ku kiyaga cya Tanganyika kivuko cya Rusenda nawe tewe impungenge no kutagira ibikoresho bihagije byo kwanikiraho izi ndagara zo mu bwoko bwa Kahuzu na Karumba bavana mu kiyaga cya Tanganyika. Nubwo biruko uyu murobyi arashima uburyo uyu musaruro wiyongereye.
Umusaruro mwinshi uragenda ukazana amaforoma 50, 20, 15, 10 ukagarura igitoro esansi kaboneka abantu bose n'umuryango ukaronga icyo ufasha.
Kuva uku kwezi k'umunani gutangiye abaturi inkambi yo mu Rusenda bavuga yuko kwiyongera kw'indagara zo mu bwoko bwa Kahuzu na Karumba byabahaye imirimo. Byumvuhore Albert numwe mu rubyiruko rwo mu nkambi yo mu Rusenda.
Turanika tukanura tukazirarira mpaka bwe neza bakaza bakaturiha bakazitwara. Kuvuga nk'ubu yanika indobo imwe kwicunga amanywana n'ijoro n'amafaranga 1,500. Hari giye ucunga nk'indobo 10 cyangwa 5 aya ubu yafite kujya kabisa ni fresh. Ubu imboga ziri kujya ziri gufata tuba dufisa yo kujya nagorane kabisa.
Kuva mu gitondo wanditse indobo zingana gute?
Namaze kwanikira indobo 12. Urumva ko amafaranga arimo nandikiye bampemba yo kwanikira bakampemba yo kuzicunga nayo kuzirarira.
Faida kubgayo aba muri village ya 16 yo mu nkambi yo mu Rusenda n'ibyishimo byinshi. Avuga yuko uko kwiyongera kw'indagara ziri mu Rusenda byabaruhuye ibishimbo bari bamaze iminsi bafungura.
Eba kumwembo muri iyi minsi kabisa turashima gose Imana yari yadufashije n'uko nta muntu yidoga. Ubu ufise n'amajyana 5 urajya imboga ufise nk'igihumbi kajya umva nta ngorane. Turashima n'uko Imana yatubarikiye gose. Akadobo kare kare kagoze ku 60,670 mugabo ubu akadobo 2,218. Umwembo kabisa ni mwiza ubu nitwidoga aho Imana nishishikare nyene ibarikiye nyene imigisha.
Umuyobozi ushinzwe uburobyi mu Rusenda bwana Kazadi avuga yuko hari utuyungiro bari basanzwe banikaho indagara ariko twabaye dukeya bitewe n'uko umusaruro wabaye mwinshi. Uyu muyobozi avuga yuko bagiye kugura utundi tuyungiro tuzunganira twari dusanzwe. Mwamenye yuko indobo imwe y'indagara mbisi kugira ngo yanikwe kuri utu tuyungiro yishura amafaranga 1,500 y'amakongomani, naho igisanduku cy'indagara kugira ngo kibone cyandikwa ku tuyungiro natucishura amafaranga 5,000 by'amakongomani. Vedaste Ngabo kubwije ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo.
Muri Tanzania naho igice cha mbere cy'igikorwa cyo kwemeza impunzi n'abasaba ubuhungiro bose bari makambi ya Nyarugusu, Nduta na Mutenderi cyatanguye uyu munsi kuwa mbere. Ivyo bibaye mu gihe mu ikampi ya Mutenderi abagore babiri n'abakobwa batatu bahakomerekeye kubera abitabiriye icyo gikorwa ari benshi cyane. Umwenshi makuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovina yaganiye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu ikampi ya Mutenderi zimubwira uko ibintu byifashe.
Niteguye nabi. Mara nibinzuje cyo bibaye. Baba bayo kwabatama kaze. Bazojukwabo. Abinda babashirukwabo.
Oya, hata nabishoro ni kaze bategura neza. Ah, ejo biro baro.
Eh, ejo biro rutonde gwiza kobera habayicho. Kanda abani bahera. Nibeshi. Ngora mu kwinjira kandi ndani ntibiceba. Ingora ni mukugira rewe inji.
Ah, timo.
Hagi yo bakafata bino bihangare byose bagapanga kira zone. Izone yayinjira hayinjira.
Muri rusangi ibintu bya resasa umuno musu mikambi ya Mutenderi bitegu nabi biteguye nabi kuko ugiye kuraba nta rutonde na rumwe ruhari rwo kwinjira. Ndashanshana abantu ni benshi cyane kuko bashoboye guhamagaza izone zitandatu n'ukuvuga guhera kuri zone A gushika kuri F izone zitandatu zose zigahurira ngaho kandi centre ni imwe abantu benshi ugiye kuraba baracanamye hanze izuba ni ryinshi kugira umuntu ashobore kwinjira n'ukunigana udafise ingufu ntiwinjira ubunyanje uko turavugana no kuvuga hariho n'umwanya umuvyeyi yabaheje kugwa ko afise imbanyi n'umwana icumo mu rwango rwa korotse rusharuka tamano nawe nyeragize sanganya mbiraseje kumutwara umunyene no kuvuga mutangazo ari basohe nijoro bari batubwiye yuko bashobora kuzofata abantu batishoboye bakabarondera ukuntu binjira kwabo abagendana ubumuga ariko ivyo ntivyakoretse aho turi n'ugwamo gusa urabona ko abantu baguma bagudana banigana no kuvuga amasanganya ni baracabara
aya no kuri eme ntivyanyoroheye gose no munigano nyene ni munigano gose iyo bakafata ku mazone zone kira zone bakayipangira ati mwinjirira aha yindi zone mwinjirira aha cyari kugenda neza ariko kubera ari kivunga bica bigorana
abantu afite abantu bagati mwabantu nima muzi ko ndabinginze no kuri imana yo mujiri bafasha aba bana mu bakureho haya muge no kuri haje barahoyanza abana biteye ubwoba n'ero urananka nk'intuze urabe nk'intuze nkaha bavuze nk'intuze yo kwamara kwamari ku minute 20
ni kuri tonde go kubarura impunzi za imutendere rumeze nabi gose kuko nta rutonde rufise kuko ubunyene twinjiye ku mugano ntangere bahanuwe n'abayuwe ni kugira ngo bagire urutonde rwiza byanse ariko hariyo n'abantu abana giye mu bitaro bunyene baguye ko hariyo no rwa ibitsinga bya cintoke aho hose bakwinjira bakware kuraba kugira ngo binjire banigane bakware kunigana kugira ngo winjire ndani umwana umwe uruyoya agiye mu bitaro ambirasi imutwaye bunyene mu bitaro
bari gufata aya matoze yandi yubatse bagafata izone zitatu tatu bagazishyira nko ngaha ntuze kubihangana izo tatu bagazishyira yaho ntuze muri DIS kugira ngo hagire ne bagire baronko ukuntu bambara
kuvuga ushitse ndani barakwereka aho wicara ukarindirira mu kanya baca bagutora hagoye kwinjira mugane kwambara umuringa ntibigoye
mugabaha nukuri abantu barahaza kuhagwa bora nkubu bari bo batwaye umuntu yari afite inda bahonyanze ubundi kandi barahonyanze ubundi bamuhonyanga abana ngaba bajyanye impande y'imodoka hajya n'uri mama kandi barahonyanze ajya impande y'imodoka none iri ni sesa cha
batangura kwambika imiringa bakambitsa imiringa bakaca mu gusohoka mukaca babashya irangi ku rukumu musohotse hari ahantu mu gusohokera baca bongera kukamoreka bakaraba ko umufisi muri hari ku intuze y'iryo rangi bakaraba n'agakomo
ariko cyo twahanura nuko bofumagira ku mazone hagira izone imwe imwe cyangwa izone zibiri baho nyene bakagwiza abantu kugiye kuraba binjira mu muryango umwe mu dugano ni mwinshi kimwe gusa turashima umaze gushika indani kwambara umuringa ntibiteba bagushikana mu gihangare hakubaza umuryango umaze gushika indani bakwambika umuringa bakagushira ku irangi ku rukumu rw'ibubamfu bose bakamoreka kweri mu shindani ntango ya ziri hari umutekano ntangere ariko kwinjira niho urutonde rumeze nabi tugatabaza rero dusaba UNCR yuko wetegura urundi rutonde batanze imisi itatu ariko turazi ko iyo misi itatu nawe nyene izoshika batarabimara kuko ukuntu tubona abantu ni benshi abakiri hanze ni benshi inzara kweri yaza kwica abantu tubona ko tuvuye mu rutonde ruteguye nabi
kugira ngo amasanganya ntabe bari gufata izone imwe imwe bakayikenzeza izone imwe imwe kuko hantu ni hanini hari handi hateguwe ntibahakoresheje iyo bakoresha kuko amazone atandatu hakoranye ni menshi kandi amazone manini manini iyo bafata izone imwe 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 twari kumerwa neza ariko ubu harimo benshi abana inzara irabica baguma bicaye kuzuba yani zuba ni rinini ryinshi nta kuntu nwa amazi indani ntinjirayo kandi amabomba ari indani
kugira ngo abantu ntibagire ingorane bagapanga ku mazone hanyuma no ku mavirage kugira ngo abantu bigende neza bakapanga imiryango bakavuga ati izone yiyinjiriraha ivirage igende muri uwo muryango kuko nabonye imenka imiryango umaze kwinjira indani ni myinshi bakorera benshi nyene n'abatishoboye bariko baragira ingorane
turabandanya kubashikiriza makuru mu kirundi mu kinyarwanda kuri uyu wa mbere inzego zihuriye mu bikorwa byo guhangana n'ikiza cya Ebola baraja mu gisagara cya Beni ni mu gihe abarwayi babiri bico kiza mu gisagara cya Goma bakivurirwa mu bitaro bikuru byo mu gisagara cya Beni ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika
Umuyobozi ukuriye ibikorwa byo kurwanya Ebola mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ni Ayituri Professeur Jean-Jacques Muyembe avuga ko muri rusange indwara ya Ebola mu mujyi wa Goma irimo kugenzurwa uko bikwiye avuga ko umugore n'umwana we basanzwemo Ebola barimo kuvurirwa ku bitaro bikuru bya Goma kandi bagenda boroherwa Professeur Muyemba atangaza ko hari abantu 15 baketsweho Ebola bagitegereje ibisubizo by'ibizamini byafashwe avuga ko nta wahita yemeza ko bayanduye nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byatangiye kubivuga nk'uko yabitangaje mu mpera z'icyumweru gishize agaragaza ingamba nshya zo guhangana n'iki cyorezo Professeur Muyemba avuga ko abayobozi mu ngeri zitandukanye bahura n'abaturage benshi icyarimwe bagomba kuba umuyoboro w'ubukangurambaga ku cyorezo cya Ebola abaturage bahabwa amabwiriza y'uko bakwiye kwitwara n'ibyo basabwa kuziririza nko gukora ku muntu watangiye kugaragaza bimwe mu bimenyetso bya Ebola Kuri iki cyumweru Professor Muyembe yazengurutse amwe mu matorero atanga ubutumwa bukangurira abayoboke kugira uruhare mu kurwanya Ebola muri za Kiliziya n'insengero. Muri katedrali Gatulika ya Goma no kuzina insengero muri uyu mugi, Professor Muyembe yingiye abayoboke b'aya madini gutanga umusanzu wabo mu kurwanya Ebola. Yishimiye uburyo bakiriye ubutumwa bwe. Yanishimiye kandi uburyo amatorero yateganije aho gukarabira intoki mu buryo bwo kunoza ibijyanye n'isuku isesuye nka bumwe mu buryo bwo kwirinda ko abantu bahererekanye indwara. Kuri uyu wa mbere nibwo itsinda rihuriwemo n'inzego zinyuranye zihuriye mu mugambi wo gukumira ikwirakwira rya Ebola berekeza mu mujyi wa Beni, ahafatwa nk'indiri y'iki cyorezo cyadutse ku nshuro ya 10 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Professeur Muyembe avuga ko aba bakozi baza kuba baherekejwe n'inzego zishinzwe umutekano.
Nous allons incorporer le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité.
Turajyana n'abava muri ministeri y'umutekano izabishinzwe umutekano, twongeremo na ministeri y'ingabo hamwe n'izindi nzego, ndetse ni ministeri zigera kuri enye cyangwa eshanu. Dushaka ko abaguverineri b'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'iya Ituri bagaragara cyane muri uku kurwanya Ebola bafatanije n'ishami rishinzwe ubuzima muri buri ntara. Aba bayobozi nibo basobanukiwe abaturage babo kandi bababwira bakumva cyane kurushaho. Tugiye rero kwinjira mu baturage tunaherekejwe n'abategetsi ku rwego rw'intara. Professeur Muyembe yifuza ko ibikorwa byo kurwanya Ebola bishingira ku bipimo bifatika bya siyansi kandi ibikorwa byabo byose akaba ari byo bishingiraho. Arasobanura impamvu. Ibikorwa byacu bigomba kuba bifite ireme kandi ibyo tuzagaragariza abaturage ku mpapuro bigomba kuba ari impamo. Niba tugaragaza ku mpapuro ko twakurikiranye abantu 40 bahuye n'umurwayi, bizaba ari byo n'uwabigenzura wese asange koko ari 40. Professeur Muyembe avuga ko 50% by'abantu bikekwa ko bashobora kuba barahuye n'uwanduye virusi ya Ebola aribo bagaragara, kandi ko agendeye ku by'inzobere zivuga bikomeje bikika icyorezo cyakomeza kikaba cyamara n'imyaka 2 cyangwa 3. Avuga ko bagiye gushyira imbaraga mu kugenzura no gukurikirana abarwayi umwe kuri umwe, ku buryo nibura 80% by'abakekwaho kuba barahuye n'umurwayi bajya bakurikiranwa hakiri kare. Professeur Muyembe avuga ko bigezweho iki cyorezo cyabasha guhagarikwa mu gihe gito gishoboka. Kugeza ubu iki cyorezo cya Ebola kimaze guhitana abasaga 1,800 barimo babiri baguye mu mujyi wa Goma uhana urubibi n'umujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude Ganza. Tu Murundi tugaruke ku nkuru ivuga ko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwatanguye gusigurira abajejwe intwaro ibiri mu ibwirizwa rigenga amatora yo mu 2022. Imwe mu ngingo nshasha z'iryo tegeko ni zigenga mu basitanteri, ni zagenga abasitanteri. Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi barakurikiranye inama yabahuje n'abaserukira abandi mu gisagara cha Bujumbura. Inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Mu gihe mibwirizwa ryahora ba musitanteri bahora bafata ingingo babanje kubaza inama nyobozi ya komine ubusiko bizohora bigenda, musitanteri azohora afata ingingo atawabanje kubaza ibitera makenga abanyagisagara.
Kijanye n'ukuntu l'administrateur communale yarasanzwe akora n'ukuntu bigiye guhinduka. Uno yarasanzwe akora yari umu executor. Ugawo uwe niwe agiye kugira ijambo rya nyuma. Kibazo Jeffis, est-ce que comme yahawe le plein pouvoir arashobora kuvyanga byose kubera ariwe afize en dernier mot.
Ujejwe imigambi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu aratahura imyitwarariko yabo baserukira abandi mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Iri defense niyunge ko akavuga ko naho biruko amategeko atomora ibihano kuri ba musitanteri bazoba bakoze amakosa
kuri amakega musitanteri bavuze ngo azohava abona ko afite ubasha bwose ibintu adivye urora cyangwa ibindi babimuhanura byange byabivuze na cone twereke turinde yuko amatora ahera. Ikintu cya mbere cyo twihutira n'ukuyabora le manuel de procédure, manuel de procédure administrative et financière. Ni naho rero muri itegeko bashaka kuvuga bati naho musangira muhabwa ubasha la loi communale niyo manuel de procédure administrative et financière nivyo bizoza kupisiza neza iyi article igenda ibintu bizogenda. Donc les balises rero tuzozisanga muri loi communale, tuzisange no muri iyo manuel de procédure.
Ikibazo kijanye n'abitoza mu gisagara cha Bujumbura kandi barategwa makenga n'intonde z'abitoza mu migwi itandukanye. Bavuga ko badatahura ingene izo ntonde zishigwa ko abavuka mu zindi ntara z'igihugu abavuka muri meri ya Bujumbura bakumiriwe
mwagiye muratomora neza gutsitso y'abantu boshobora kwitoza abantu bashobora kwitoza cyane cyane naha muri meri ya Bujumbura urabona yuko bizana ingorane ugasa abantu bamwe bamanutse ejo nibo bari kubatwara amakarte yacu ibyo bintu n'ibintu bibabashije kandi rusuzuma cyane twebwe bene meri.
Umuyobozi ajejwe iby'intwaro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntaca kure mu kwishyura icyo kibazo kijanye n'intonde. Jean Bosco Maneno avuga ko icyo kibazo cobarizwa mu migambwe abantu barimwo.
Ikibazo yabuze ati abamanuka muri meri ya Bujumbura. Je reka ndakigarukane ko ni ikibazo banagomba muri meri tuzi ko gikunda gutera ingorane cyane rwose. Ubwo ugiye kugahinga izo ntonde, sabo muri administrasiyo batiki ni muri ko murongo w'imigambwe. Kandi murazi nayo. Sisi, mrazi na mefi kusaka, dongo, kwe pito za uliki kibanza uye mwuki. Kwa mrazi otondeka iso nonde, kura kusangirango awagu kibujungu. Sisi, kandi sendi zoeka uzakiri. Areja ni wazako iso nonde, awarango imikango esi jelisa uzani, akagiri. Muka wea mwumeri ya ujungua, na wakibuze na uwe nyaze yuko wanako bigoi. Kuko ni gisaka, dongo, kajikira, yitipe siki kimudamu. Kujyo guko bigoye kuvuga imbega n'ibikariye naho meme no mitegeko usesanguye neza ntahana hamwe icyo bita gusanga iki cyo bituma hamwe na dafashe cyangwa kandi na kuda hari no kuri za intellectuel ni yatese kubibera muri ama quartier yani kubera muri ama commune ya ibikariye none abo bakuya kuya naho tayibuze gucyo bitoza mu mwishye sivyo. Ndiyo mvuga muti mwataye uzuginga amugisagara cha Bujumbura mwitoza no muri
bishasha biri mu bwirizwa rigenga amatora mu mwaka 2020 harimo ko uzokwitoza nk'uwigenga atakiri mu mabanga azosubirizwa n'umunyamugambwe ibitera kandi amakenga abanyagisagara bagasaba ko uwo yigenga akwiye gucungererwa cyane umutekano wiwe.
Uyu yigenga by'ukuri azoba yizigiwe bikomeye turaje amajwi bamusaba niyenze bavuze ko ategereza kuronka 40% yaho azoba yitoreje ariko nshasanga ndiko ndaraba ku bw'inyungu zindi uyu muntu ari fragilize cyane hariho umutekano we ntuzoba ukwiye neza inyuma havuze yuko abandi bazoba bafise abazobasubiriza avuga wowe ntazoba afise uwumusubirira kandi birumvikana kuko azoba ari umwigenga ntazoba afise abandi inyuma yiwe kuko arubaye urunani rw'abigenga kandi bitemewe n'amategeko. Nca ndavuga nti rero jewe igisabo n'usaba kubera yuko abantu bashobora gusubirira uyu muntu bazoba bavuye mu mugambwe runaka wabaye waronsa amajwi yemewe mu nama nshingamateka mugabo uri munsi y'indi migambwe yaronsa amajwi menshi ko uyu muntu yokingirwa cyane kumvo imwe bibanza turazi ingene biriganirwa n'ingene birondegwa mbega uyu muntu neyo hava agira ingorane hamwe aturukingirwa cyane kubera byamaze kubereka ko umugambwe ufise amajwi make cyane ushobora kwegukira kirya kibanza uyu muntu akagira ingorane.
Jean Bosco Maneno ajejwe iby'intwaro amategeko na politike yishura icyo kibazo mu majambo make ko azoba yatowe nk'uwigenga azocungeregwa umutekano nk'abandi barundi.
Mbega zijya ntonde zose z'abanyamigambwe ntonde ya depite mwene de senateri ugira nk'ubutu uti nakama mukuramo n'icyo nshikirwa sibyo urutonde rwuzi uti rwara aha hari ubwoko kanaka zirushika ntaba akiri muri aya mabanga ntashikirwa kubera ikibazo bigira icyo rero gituma naho baronka sekirite baronka umutekano n'uwo yigenga azoronka umutekano kiriya none ubuse ubigira nawe n'ubutungane hari umunsi udakora abajejwe umutekano hari umunsi badakora naho ugira n'ikeriya mugaga cyarukira mu ntiyi naca ikibazo rikararondera ntakigera urumva hoho jeneraza ko umutekano ukwiye rwose kirya rero harezime kirya gisekiriza meme bajya barezerevisite bari ku mariste buroke nicyo kizosekiriza uwo muindepanda.
Ikindi gishasha muri iryo bwirizwa rizogenga amatora mu mwaka wa 2020 nuko bamwe mu bari mu mabanga y'igihugu nk'umushikiranganji wa mbere na Babura Matari batazoja mu manama y'amakomine. Ibwirizwa rigenga amatora mu mwaka wa 2020 ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku igenekerezo rya 2020 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2019.
Urakoze Desire nshuti mwese mukundi radio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer na Mokbile byadufashije kugiranya ibiganiro turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza. Kick harder than Jackie Chan. I'm a